Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryawo muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingegezo n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusurukiye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gukomezanya na Mwiza Nelly uri bubasurutse abagezaho indirimbo z'amatsinda cyangwa imigwi y'abacuranzi bakunzwe mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka za 60, 70, 80 ndetse na 90. Nguhaye ikaze Mwiza Nelly.
Ndakuramutse Dieudonne, ndabaramutse namwe bakunzi badususuruke ku Radio Ijwi rya Amerika. Mu nkundire uyu munsi ndabatembereze mu karere k'ibiyaga binini cyane ibiyaga bigari vya Afrika, aho ndavuga mu Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu Bugande, duce no mu Burundi. Dutembere tumenye imigwi yakunzwe, imigwi twize mu ishuri. Abavyeyi n'abadukurira bahora n'ubu baririmba buke buke bavuga bati kera umuziki ukira umuziki. Aho turi mu kinjana cha 20 mu myaka 90. Duhere muri Kongo yahoze yitwa Zaire. Mu myaka y'igihumbi 1960, Afrika nka yose cyane cyane Afrika y'ubuseruko yari mu bihe byo kwikukira. Aha hafi twita Kongo yahoze yitwa Zaire, umugwi Le Grand Calais Jazz uzwi cyane ku izina rya African Jazz, numwe mu migwi ya mbere wihebeye umuziki muri Kongo igihe yitwa Congo Belge. African Jazz washinzwe na Joseph Kabasele Chamala yarazwi cyane nka Grand Calais. Turi mu mwaka w'1953. Abari bagize uyu mugwi muri African Jazz harimo Simaho Lutumba, Tabulei Rochereau na Sam Mangwana, bahavuye bashiraho imigwi yabo mu nyuma. Inyuma yaho gatoya mu mwaka w'1960, African Jazz waratumiwe i Brussels mu Bubiligi mu nama yahuza Ububiligi na Congo. Niho baca bashira habona Independence Cha Cha.
Independence Cha Cha.
Bakuba numugwe muri Zaire wabayeho mu mwaka wa 72. Izina Bakuba gerekeza ingoma ya Bakuba yo muri Zaire. Mu bari bagize uyo mugwi uzwi cyane ni Jean-Baptiste Kabasele Lyampanya wa Bamulanga cyane Pepe Kale. Yapfuze itariki 30 ukwezi kw'11 1951. Yitaba Imana itariki 29 ukwezi kw'11 1998, umunsi umwe ngo akwize imyaka 47 y'amavuka. Umuziki wa Empire Bakuba wisunga cyane cyane imidiho kavukire, cyane cyane intambo kwasa kwasa cyangwa umudiho rumba. Umudiho ukoreshwa cyane cyane n'abarusi nyuma yabo nka Koffi Olomide, Fally Ipupa n'abandi. Pepe Kale na bagenzi be barasohoye indirimbo zitari nke. Amasanamu y'izo ndirimbo turabona Pepe Kale batazira kandi inzovu y'umuziki wa Afrika bivuye ku biro yari afise batubarira ibiri jana na mirongo itanu ni metero zibiri na santimetero icumi. Turamubona yambaye kositime nini cyane icyo bita isape, agashiramo n'intambo z'abantu basuba umuga ufatiye ku bugufi icyo bita bakuba show. Ndabahitiyemo Masasi Calcule, ni Pepe Kale na Ampio Bakuba. Turabira hamwe imigwi y'abaririmbyi yo mu byaga bigari vya Afrika yabaye rurangiranwa mu kinjana ca 20. Umuziki w'ubuganda w'ico gihe waruhagaze cane cane ku ndirimbo zo mu isengero, nkuko tubisanga mu bitabo vy'abanditsi bihweje uwo muziki. Ariko mu migwi y'abaririmbyi b'abaganda batarimbye indirimbo zo mu isengero ico gihe turi mu kinjana ca 20 mu myaka ya 90, turasangamwo Peter Luanga, umwanditsi mukuru w'umugwi Ebonis; Eli Wamaya, umwanditsi mukuru w'umugwi Mascots; ariko cyane cyane muribuka Fili Lutaya mu ndirimbo yiwe Alone yasohoye mu mwaka w'1988.
Let's come on out, let's come together.
kimwe amajani 977 igisata c'imico nakaranga cyo mu bushikiranganje bw'imico kama mu Burundi carashizeho umugwi wa mbere w'abacuraranzi bise Orchestre National abari bagize uwo mugwi barabakozi ba leta bafise kandi inimero ndanga mukozi bagatunganiriza indirimbo zabo mu kigo cy'i radio nkuru y'u Burundi muri iyo myaka citwa Voix de la Révolution. Uyu mugwi warugizwe n'abaririmbyi n'abacuraranzi baturutse mu migwi itandukanye. Aha turavuga Magloire Niyibigigwe batazira Budi aherutse kwitaba Imana yavuze guitar bass yaravuye mu mugwi Soul Collection. Ndavuga Louise Ndahigeze wo mu mugwi Amidou Jazz w'Igitega, Justin Baransananikiye umwigisha ico giye ku ishuri ry'umuziki ryo mu Kibimba mu ntara ya Gitega, n'abandi nka Adolphe Bigirimana, Ngabo Leonce, Augustin Dirabika, abakenyezi nka Rosa Maria Twagira Yezu, Goretti Yabonimana na Pelagi yacisha hayo canje wa misi azobasanga yo munyuma mu gushiraho uwo mugwe w'abacuraranzi Emile Mworoha umushikiranganyi w'umuco kama w'ico gihe yagize ati uyo mugwi ufise igikorwa cyo kwerekana ubutwari icubahiro ubwinshi bw'imico kama y'u Burundi nico gituma harimo abantu bijunja ni jambo uyo mugwi uzotangura gusambuka mu mpera z'umwaka wa 79 igihe canje wa misi ahisemwe gusohora indirimbo kwiwe Sylvestre Ntambutso Adolphe Bigirimana baraja mu bindi uburyo bahabwa na leta ico gihe buragabanuka n'abandi baririmbyi bahitamo kuririmba kwabo umugwi utangura gusambuka ariko Orchestre National turayizi mu ndirimbo nyinshi zigera ku majana 3 ndabahitiyemo agacaca karantize na Orchestre National radijwi d'America mwa muzi yindi migwi y'abacuraranzi mu biyaga bigari mu myaka ya 90 yabica bigacika muradusangiza wo mwakunze bagiyeho mu myaka ya 80 abona abasore 90 baturuka muri karitiye mu buraruko canke amajyaruguru y'igisagara ca Bujumbura aho ni mu Kamenge yindi migwi yakoresha ibicurarangisho bigezweho amagitari bateri nibindi bo bakoresha ibicurarangisho bikoreye ibitari bikoze mu bigozi y'imiduga amarasoro y'imiduga atanga akajwi kari hejuru abo bitwa abashazangendo indirimbo zabo zari zigizwe n'amajambo yoroshe cyane imvugo ikoreshwa mu ntara baturukamwo nkuko mengo n'ugutera inkuru aha ndavuga indirimbo nka ntacica urukundo nk'amafaranga kera nahora nzi wanyu n'izindi n'izindi abashazangendo bagiye gutandukanwa n'ikiza cingwana mu Burundi mu myaka ya 93 kuruzi benga yaririmbwe n'abashazangendo
Oh,
emwe tworeka kuvuga umugwi amabano amabano wavutse orchestre national utanguye gusambuka amabano ni wo mugwi uri hagati y'abakera nabubu tubivuga uko mu kwezi kwa kabiri 78 umugwi w'abaririmbyi b'abarundi ugizwe na Antoine Marie Rugerinyange Africa Nova umuririmbyi Tula Walupini yavuze inzamba David Nikiza batazira Nikidev umuririmbyi akaba yari n'umukuru w'umugwi uwo bita Super wa Super avuze ingoma y'ikizungu Antoine Ntiruhwama batazira Tanga avuze gitari akaba n'umuririmbyi John Kagenda avuze gitari bita bass barashitse Bujumbura bavuye muri Kenya aho bari bagize umugwi Explorers uwo mugwi wari uje gufuka igihengeri cyasizwe na Orchestre National yari kirazimangana Nikidev avuye mu mugwi ngo abandanye akazi ko kuririmba kwiwe yasubiriwe na Chanjo Amis umugwi amabano urongowe na Africa Nova uzoje Amsterdam mu Holland kwitabirira ihiganwa Concours du Moulin d'Or aho turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 981 bazogaruka batahuka ryo higanwa imbere y'umuririmbyi rurangiranwa Manu Dibango n'abandi amabano uzojemo kandi mu nyuma Bruno Simbavi imbere n'abakenyezi nka Goretti Habonimana Chantal Nibizi na Amida Vyumvuhore ndabashikirize indirimbo imwe yo mu mabano yitwa Ikiyago wariko araririmba ni Chantal Nibizi dususuruke nabwiye tugitangura ko dutembera mu biyaga bigari bya Afrika tugeze mu Rwanda inyuma ya Kongo Kinshasa Uganda n'u Burundi mu Rwanda abakunzi b'umuziki barazi ntankeka umugwi Impala reka ndabacire ku mayange umugwi Impala wavutse hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe na 70 n'igihumbi kimwe na 80 uvukira i Kigali mu Rwanda Impala uri mu migwi ya mbere wakoresheje gitari kigezweho bita guitar electric Impala wavuze imidiho kavukire y'u Rwanda n'umudiho rumba warugezweho ico gihe muribuka nkumbu uyu mwana twareranwe mbwira ijambo rimwe n'indundirije umwana n'izindi n'izindi ariko ngiye atankeka iyo mwibuka kandi mwakunze Adela barahimbawe n'indirimbo z'umugwi Ingeri. Umugwi wavutse neza mu mwaka wa 1986. Warugizwe n'abahanzi batandukanye bavuye mu yindi migwi. Umwe muri abo bahanzi ni uwitwa Isaheli, wamamaye cyane ariko aririmba Umulisa.
Umulisa sekera ndebiyonyinya bashe gusinzira.
Umulisa ni orchestre Ingeri. Ko mwanezerejwe n'iyi migwi n'abahitiyemo n'indirimbo z'iyo migwi. Bashimire mwe by'umwihariko ko mwanteza abiri. Ndabasezere kuri aka karirimbo kamabano.
Nsezere ngende mama we, nsezere ngende ma.
Arakoze cyane mugenzi wanjye mwiza Neri kudusurutsa. Nshimiye namwe mwese mwitabiriye gahunda, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Nimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza. Ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na muri sanga aho Venus Nshimimana abagezaho agasaro ka Buraga, ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacikeye. Yari Dieudonné Cyubahiro nkaba mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuzima buzira umuze, naho ubutaha mugira umunsi wuje amahoro n'amahoro.